Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Joy Diane nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi.
Twavyise ko ari nk'ijuru ryugurutse kuri twe ku buryo bw'uko batwiyumviye kandi twanashimye ni universite twumvise ifite faculty zimeze neza kumbure mbese zijanye n'igihe cy'iterambere.
Uyu numwe mu bagaruka ku kibazo cuko amashure nshingiro mu gihugu amashure murantunga mu vya maîtrise mu gihugu cy'u Rwanda agiye gutunganywa ukundi yo nkuru turayigaruka ko handi hatomwe hafi ya radio yanyu. Ariko imbere kuja ku idonido y'iyo nkuru mbanze ndabwire muri make kubitegira ibyamaze guhitanywa n'imiriro mu buraruko bw'umanuko bwa California byaduze gushika kuri 59 mu gihe abategetsi bakirondera abantu babuzwe irengero kubw'iyo miriro mu buraruko bwa California imbere imbeho yatanze akaruhuko ku barwanya imiriro. Abategetsi bavuga ko ibihe by'imbeho biriko birafasha abarwanya imiriro imaze kurwanywa ku bice 40% buramatari wa California Jerry Brown yaragendeye ibice byasinzikaye ku munsi wa gatatu. Brown ata agashavu kwihindagurika ry'ibihe n'ubugararwa imiriro y'inkazi iramenyerewe muri California na cane cane mu bihe nk'ibi by'umwaka igihe ubushuhe imiyaga ifasha ikwirakira ry'imiriro. Amazu 8,800 aramaze gusamburwa mu buraruko bwa California. Ibiro by'umukuru w'igihugu White House byatangaje ko perezida wa Amerika Donald Trump ku munsi wa gatandatu ashobora kugendera abashikiwe n'ibyago agategekanya kugendera intara zose za California zashikiriwe n'uyo muriro. Umushikiranganje wa Leta z'Ubumwe za Amerika jeje kwivuna avance Jim Mattis ariko aragabanya abasirikare ba Amerika baharurwa 100 bari muri Afrika kugira ngo bakoreshwe mu ntambara zishobora kuzokwaduka muri kazoza n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. Muvugizi ubwo bushikiranganje Commander Candice Treche yabwije Ijwi rya Amerika kwiyunga ingo yerekeye abasirikare 70 bari mu bariko bararwanya iterabwoba mu rengero bwa Afrika. Abo ni bice 10% by'abasirikare Amerika ifitiye ku mugabane wa Afrika. Ibikorwa vya gisirikare kare mu gihugu nka Libya, Somalia, Djibouti bizobandanya uko bisanzwe nta musirikare azokurwayo nkuko yabandanije abisigura. Abajije nimba uko kugabanya abasirikare kutavuga ku basirikare bane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe mu kwezi kwa kutavuye ku basirikare bane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishwe mu kwezi kwa 10 muri 2017 muri Nigeria, umwe mu bategetsi bagisirikare yavuze ko atasano bifitaniye. Umushikiranganje Jim Mattis yasiguye ko kumvo z'umute kanwa Amerika guhangana n'ibihugu rutura arico Amerika ishiri imbere atari iterabwoba. Igihugu cha Denmark cahagaritse miliyoni 10 z'amadolari y'Abanyamerika cagira gifashishe Tanzania kumvo y'ico cise kutubahiriza uburenganzira bwa muntu muri ico gihugu co muri Afrika yo mu buseruko. Umushikiranganje wa Denmark ajeje imigenderanire mu iterambere Tournas yashikirije abicije ku rugaga rwe rwa Twitter ejo kwa kane ko ababajwe n'amajambo y'urwanko yashikirije n'umutegetsi wa Leta ya Tanzania atashimye kuvuga mwizina. Ariko mu minsi heze komisari w'igihugu mu rwa mukuru Dar es Salaam yasavye abatanzania kuvuga abo bose bakekwa kuba bakunda nabahuje ibitsina. Mu ntango z'uku kwezi umuryango umwe bwa Buraya wasiguye ko watanguje gusuzuma ibijanye n'imigenderanire na Tanzania kubw'amajambo yashikirijwe n'abategetsi. Gukundana kubahuje ibitsina birabujijwe muri Tanzania kandi bihanishwa umunyororo w'imyaka irenga 30. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice 3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22. Turi no kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze amashamwe ashigikira bantu nikora akorera mu gisagara cha Bujumbura asaba leta n'andi mashamwe gushira ingufu zidasanzwe mico gikogwa amazi atararenga inkombe ni mu gihe bamwe mu bakenyezi babeshejeho ni yararisukwa mu buterere bamaze kuvavanurana ryo kubwo kwiyunga muri ayo mashiramwe reka ibindi kwino nkuru tubaze mgenzi wacu I Bujumbura Diane Ndonse
Aha ni ku buterere mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura ahasuku yarara riva mu quartier atandukanye Iyi ni modoka ije gusuka umucafu Abana hamwe n'abakenyezi bariko baratanguranwa kusuragura
aye urabona hari ikintu za kwakura
Bakuriza fungozi biri nyera kugira abana barabe bariye
fungozi iki
z'amakara amangurisi dzize fungozi biri z'amakara incanguri bitumba abana akarabare naho umva gute ntaje ngaha abana ntibajya cararara nzara
hamaze igihe kingani
ege kinini
Uyu mukenyezi avuga ko afise abana babiri atwiganira ko nubwo aza kunama gusuragura muri iryo yarara bimutera imisonga kuko imvuka yibungenze
none gacangira iki none ntunamye abana bojya gute ndemera uko nyine nkavumirira uko nyine nkunama none bamba barakora nawo mfise nganyira noganyirana
kino kibanza bakigereranya n'isoko ryitwa ko ariyo rikuru ryo mu gisagara cha Bujumbura City Market batazira kwa Sioni kubwa kamaro ribafitiye
bita ku isoko kwa Sioni kubera ariho dukura irasi
amashira hamwe mwamwe arafasha kugira abakenyezi bave muri ubu buzima bwo gutungwa n'umwavu United for Children Burundi bwo munsi musibu mufunyafunyo ni rimwe muri yo amaze kwegeranya abashikijana 50 mu myaka 4 Cynthia Manirambona arirongoye ahanini abikora mu ntumbero yo kugabanya igitigiri cy'abana baje mu ibarabara
ko arabonye yuko abana benshi baje mu ibarabara cyangwa baje kuyarara kubera imvo nyinshi imvo z'ubukene cyane cyane imvo z'abavyeyi bari bananiwe no mu miryango bitagenda neza kubera ukutamenya cyangwa kubera uguhohoterwa hama bimaze kuba byinshi abantu bagacaba buro begukira bagacaba baje kwisumamwa bonyene ndetse bakanasumira n'umuryango abana akaba ariho baronderera umuryango hama turabona duti ibi bintu tubiretse gutya ejo tuko turuba ku muriro wacu aba anye nibo kazoza cyangwa nibo bishobora gutuma bigenda nabi gusumba kuko ni benshi
kukaba nkako abana bafise ababyeyi babeshejweho n'iri yarara ryo ku buterere bamwe barahebye kwiga uyu mwana w'umuhungu yicaye iruhande y'uducupa ahejeje gutora mu iyarara
witwa gute
Uwimana Eric
wiga mu wakanga
naraheje
kubera iki wahera
kubera atamahera
amaheza kugurisha ibyo bintu cyakoresha iki
turakoresha muhera
muyakoresha ibi uca murasima
yeah.
none nk'ubu wo kubwira usubire ku ishuri wakwemera
api
kubera iki
kubera atamafaranga
ashoboye kukurihira ayo mafaranga
wapi sinashobora kandi
kubera iki
kubera amahera nanjye mpora ndabafasha
Ishirahamwe Yusibum ryegeranije abo bakenyezi mu kubakotera imirima yo kurimamwo umuceri hamwe n'ibindi bitegwa byongeye baraje no mu ishirahamwe bise nawe nuze ryo kubika no kuguranana buri mwaka baragabura amafaranga ashika miliyoni 6 aha bakaba bari bakoranye bariko barayagabura
ndatwaye inimero 9
aya mafaranga yatumye bashobora kwishingira imitahe
12 13
Ndikumana Daforoza musanze ku isoko ya Buterere ya kabiri akorera akazi ko kotsa ibigori
nanga kicana ngawo ndaguhanira 50
kugeza ubu avuga ko bimubeshejeho n'umuryango wiwe barangurana gatahe
ntangura kudandaza ibigori bangurana gatahe ka 3-5 nca mbona gusubira mu yara ko atakamaro bimaze nca mpitamo kuguma ndandaza ibigori n'ubu nivyo ndandaza ibigori nyene nje bidutunze n'abana banje
harimo abiga
yego higa babiri ubundi umwe ntiyiga
cyana n'itani cyana
nzobakwirana sitadia nawe avuga ko naho yosubira kuburanirwa atocutse umutima wo gusubira gutora mu yarara kuko gushigikirwa mu kuyungunganya inyuma y'imyaka irenga 20 ariyo rimubeshejeho
nubonye cahubwo ndatinya bakwe nawe karese nawati
ugikora ko katse gutora mu yarara warubayeho gute narimbayeho nabenyereho wagiye warubayeho neza kandi erega bijya tujya ntibyari bitegerejwe nuko ari malaria idutunga
hari ngwara byari bwa gutera
naho byabintera nagira iki akomeza nkagenda
ingorane byari bimaze gutera
nti ashobora guhitwa kwera twari y'injyambi hama bigahera kanyera no kwa muganga bigahera
hamukongerwa subira
nkansubirayo nikayere nagira gute
Urongo ikigo gishigikira abantu aho nikora yusibu Cynthia Manirambona asaba ko leta n'abandi bagira neza boshigikira muri ico gikorwa mu gukinga ingaruka mbi ziva ku bukene
kuraho baravuze ko naho rizoje igihanga bazorisangayo kuri bakuramwo nibaza yuko atari kuri kuraho gusa ariko ari no kubaha ico bakora leta yo dutabara ko niyo muvyeyi wa bose ikaturonsa imirima imirima iratugora kandi barashaka kurima muga nta mirima turonka rero uwo mwana wawe ariko arigana n'uyo nimba uwo mwana ataha kuyarara nimba uwo mwana atagira ikimukurikirana azokwanduka izu yawe byumvikana ko ingorana ari ya twebwe twese rero babwirizwa gukura amaboko mu mpuzu byanka bikunda mwami muvyumva kera abana mu barabara bafata abantu ku ngufu mu barabara iyi ni bomba hotardum
twibutse ko leta y'u Burundi mu bikorwa byayo nyamukuru byo mu 2017 harimo gukuramwo be nabo bantu bose basegereza mu mabarabara ikabasubiza mu miryango yabo ariko nubu bigaragara ko intambwe ikiri ndende nubwo igikorwa cyakozwe Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakenewe ko tubanze twisigure gato kuri mwebwe muri ko muratwumviriza mu ntango twababwiye ko tugiye kubabwira bimwe mu vyerekeye ugusubiramwo igisata c'inyigisho mu gihugu c'u Rwanda ariko mutunge mutuburanye si mu gisata c'inyigisho yamara ni vyerekeye ugusubira gutunganya gahunda yo kuvugurura igishushanyo mbonera c'imiturire n'imikoreshereze y'ubutaka mu muji wa Kamembe turabigaruka ko hanze hata ariko tubanze tunyarukira kandi mu gihugu c'u Burundi neza na neza mu ntara ya Kirundo hanyuma imyaka 5 iheze hatangujwe inyigisho zishingiye ku ishuri nshingiro muri ico gihugu bimwe mu vyigwa bitarashobora kuronka abarimu bavyigiye bavyigisha muri iyo ntara ya Kirundo abigisha bigisha ivyigwa bitandukanye nk'igiswahili bavuga yuko batabizi ko vyinshi ibindi na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
haba mu mashure y'intango canke mu mashure shingiro abigisha baratanga inyigisho kuvyigwa batigeze babona mu mashure baciyemwo ingorane zo kuvyigisha ziri kuvyigwa vy'indimi canke vy'ubushakashatsi n'ubuhinga aba ni bamwe mu barimu bahura n'ivyo bibazo bigisha kuri amwe mu mashure yo muri komine ya Busoni
hari ivyigwa vyinshi vyagiye biriyongera kuri so dusanganywe twari dusanganywe Kirundi Kiharuro Gifaransa cyo dimiriye hanyuma barongera n'ibindi nk'ibiswa iri byongereza za FCH ivyo iyo mwigisha ari karabyigisha atabiherewe formation yahagije na cyane cyane ko nk'ubu ntanyigisha kuri byo tubona mu mashuri twe twagiye turacamo umuntu akiri ko abyigishije gutyo ugasanga umwana nawe abyakiriye kwafisha uko abironse
ubu barashobora kuba wigisha nko mu mwaka wa mbere dufate bakakugira formation kwa tujya two muri programme y'umwaka wa mbere nyene hanyuma bikagusaba yuko uja nko mu mwaka wa gatandatu ukaza kwigisha igiswahili nta notion nimuvuze ku giswahili yacu zi
inyigisho batanga batanonosoye zigishwa no mu buryo butoroshye ababigisha bavuga ko basa nk'abataco bavunikira
mwico gihe ingaruka novuga ni mwimbo muke akuvuga ubumenyi twa twatanze ntibabuhagije ico gihe usanga turoha mwimbo muke umwimbo udahagije ivyo bindi usanga umwana aca bangwa rose ifite hagije kuri ivyo kuko no mugisha bitanze n'abacha cyabiziko
ngaruka zica ziba zazindi zuko nyene usanga agiye atana kimwe afise mu mutwe kandi na wabundi yabimwigishije nawe akabatabumenya arasanga bayifisemo uravye kuba wigisha nka effective y'abana ijana urumari mumwe ibintu bitubona cyane ugasanga abana ntibafise naho bicara beshi twigisha bicaye ku mabuye nta ntebe bafise ni bwa bumenyi buke nyene buvana n'izo ngorane barimwo
basaba gukarihirizwa ubwenge kugira bashike kwihangira
bijya byo kwigisha byo gutanga amaformasiyo ku mwigisha ugasanga ngo atuye kumana mwigisha mu wa mbere ku giswahili cyangwa icyongereza uwo mwigisha ntazoguma kwigisha mu ishuri ejo bazamwongoroza bafexe uwo mwabamba kama fexe mu ishuri nko mu wa kane ntazoguma mu mwemo muri wa mwaka wa mbere umwaka uza bakaca ugasanga wa mwarimu yahavuye mu wa mwaka wa mbere cyangwa giswahili ugiye mu mushasha ugasanga kigisha ukundi bagwizana amaformasiyo formasyo kubigisha bose.
Sendika y'abigisha CB igize iminsi igendera abigisha iganino mu ntara iba iriko irumviriza ibibazo byabo ikabagira n'inama y'ingene boganira n'ababarongoye mu kubitorera umuti. Muhigirwa Pierre Claver arongoye sendika CB mu Kirundo avuga ko ikibazo gishikirizwa nabo bigisha ari inkora mutima.
Ege aho tugeza turabona koko byukuri ko hariho ntibyigwa bazanye bya ngo SH bya technology aba bari mu beshi ntabyo bize n'igiswahili ntacyo bari basobanusanzwe batse rero birabagora cyane twasaba yuko uwo leta yoraba ukuntu ibaforoma amatsye bagashobora kuza babyigisha babyumva.
Icyo bakora muri sendika baraheza bagashikiriza ibibazo nk'ivyo leta. Muhigirwa Pierre Claver:
kwa icyo dukora sendika yacu irakora na leta iraheze gashikiza ibibazo muri leta hanyuma bagaza bakabikorera ko nabo nyene bagashobora gutunga icyo kibazo yabashoboye kwabo gikora.
Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko batarashobora kwegeranya ibiharuro ku byankenerwa mu mashure. Musafiri Destora arongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko ndo mwaka utaha warangiye intara ya Kirundo ifise ikibazo cy'abigisha. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo amenyesha ko ivyankenerwa haba mu bigisha ibitabo intebe n'ibindi bizo bavyegeranijwe mu ndwi igiye gutangura mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ni mu rurengerazuba bw'u Rwanda zatanguje ejo gahunda yo kuvugurura igishushanyo mbonera c'imiturire n'imikoreshereze y'ubutaka mu muji wa Kamembe. Izo ziravuga ko ikigamijwe ari uko n'abimikoromake bobona aho baba bitarinze kubagora. Reka ibindi kwino nkuru tubazumenyesha amakuru y'Ijwi rya Amerika muri Kamembe. Temistocle Mutijima:
iryo vugurura ry'igishushanyo mbonera cy'imiturire n'imikoreshereze y'ubutaka inzego z'ubutegetsi ziravuga ko rizamara amezi 18 rigakorwa n'impuguke z'abanyasingapore zahawe na leta y'u Rwanda isoko ryo gukora ibishushanyo mbonera by'imijyi yose yunganira Kigali uko ari 6 irimo n'uyu wa Kamembe. Izo ziravuga ko hazagenerwa ku makuru zizahabwa n'inzego z'ubutegetsi mu turere dufite iyo mijyi ariko kandi zikazanaganira n'abaturage. Mugihe ririmo gukorwa rero, inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari aho imirimo ijyanye n'ubwubatsi izabihagaritswe. Madame Kankindi Leonsi, umuyobozi wungirije ushinzwe ubukungu muri Rusizi, ati:
bitewe naho bageze cyangwa se bagiye gutangirira bakora maetide bavugurura, hari bizaba bihagaze. Nabwo mu guhagarara bizaba biri mu mazone, ntabwo wenda twavuga ngo bizahagarara hose, ariko birumvikana ko hari bizaba bihagaze kugira ngo imirimo y'abaturage yandi cyanye no kubaka mu mujyi n'iki itazavangira bimwe wenda birimo gukosorwa.
Igishushanyo mbonera cyagenderwagaho mu miturire y'umujyi wa Kamembe cyari cyakozwe mu mwaka w'2014 ariko kuva cyasohoka kugeza ubu abaturage ntibahwemye kugaragaza ko gihabanye n'amikoro yabo, ndetse bisa nk'aho ari ukubirukana mu mujyi bari basanzwe bafitemo amazu.
Basize ni vama etage ya etage mu kandi mu by'ukuri ndabona utabona inzu y'ibiti ugasanga rero mu by'ukuri ni ikibazo tugatusanga ari cyagombye kuvugururwa byuze ugashaka ahantu bagenera abantu bafite ubushobozi bukeya, dore ko abantu benshi bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri.
Ntabwo umuntu utishoboye ba rubanda rugufi bashobora gukurikiza igishushanyo mbonera ngo bazabe mu mujyi, ntabwo bishoboka. Icyo abantu bishoboye bibaye ibyo umujyi wazasigara uturuwemo n'abantu gusa bishoboye, nanone kandi nabo abantu bishoboye ntabwo bashobora kubaka mu mujyi wose ngo bawurangize.
Uretse n'icyamikoro make kandi hari n'abasangaga ku gishushanyo mbonera ubutaka bwabo butaragenewe guturwamo bikababera imbogamizi zo kubaka kandi batabiburiye ubushobozi.
Harimo ikibazo kijyanye n'uko ubutaka abaturage twe dufite tuzi ko ari imiturire bugaragara ko ari greenings. Umujyi ari nk'abantu twatakaje amafaranga, twatakaje amafaranga twagura ibibanza dushaka kugira ngo twubake. Tugeze dusaba ibyangombwa batubwira ko ubwo butaka butagenewe kubakwamo, ko harimo ikosa ryakozwe n'abakozi master plan bakashyira greening umwanya kwashyira imiturire. Turi mu macumbi kandi tufite ibibanza n'ubushobozi bwo kuba twabyubaka.
Inzego z'ubutegetsi rero zikizeza abaturage ko amakosa yose yari yarakozwe mu gishushanyo mbonera cya mbere agiye gukosorwa by'umwihariko hakitabwa ku kugenera aho gutura ba mikoro make basanzwe batuye muri uyu mujyi.
Igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rusizi nk'umujyunganira umujyi wa Kigali ntawe kizaheza, ko n'aba baturage bafite ubushobozi bukeya bashobora kubona aho batura naho bakorera ibikorwa byabo bijyanye n'ubushobozi bafite, ariko ku buryo bufite gahunda, atari kwa kundi ngo kavukire agende kubera ko ubushobozi buje aho ngaho cyangwa se uburyo igishushanyo mbonera cyatekerejwe bidahwanye n'ubushobozi bwe. Oya, uyu munsi n'utishoboye ari uburyo ari butekerezwe muri cya gishushanyo mbonera agume gutura kuri ya gakondo ye ya Kamembe ya Gihundwe ya hehe, ariko bijyanye n'ubushobozi afite.
Ubutegetsi bugaragaza ko kugeza mu mujyi wa Rusizi ariho Kamembe utuwe n'abarenga 60,000 ukabugizwe n'imirenge 3 mwigiza ku karere. Mu bijyanye n'imiturire ubona ko nubwo hari inzu nshya zigenda zubakwamo hakigaragara n'izindi zubatswe mu buryo bwa kera, harimo n'izubakishije imbaho. Benezo bakavuga ko bijyanye n'ibyasabwaga aho batuye ku gishushanyo mbonera batashoboraga kuhubaka izindi cyangwa se ngo bavugururizo basanganywe kuko batabyemererwaga. Icyakora bisa naho n'ubundi gishushanyo mbonera gishya nacyo kitazakemura vuba ikibazo cy'imiturire kuri bamwe mu bamikoro make, kuko hari abazisanga basabwa kwimuka aho bari batuye bakajya kubaka hazagenerwa inzu ziciriritse. Ibyo rero bikaba bitazashoboka mu gihe cyose batarabona ababagurira aho batuye kugira ngo nabo bahakorere ibizaba byahagenewe. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Kumviriza kuna hundi ntare imbere yawe ndi ntama chakabiri umpinduke undi umutima aho kwisari ko bimeze buri kumuntu ari ndi chakunga ni wabona nkuko sheje umabarire cyane kuko kwisina uri perfect.
Sat B abandi Saturama Bafre niko bakunda kumutazira kubera akaririmbo kiwe yise gutyo, ari mu yiteguye kuzohava nasohora utundi turirimbo ngira tuzobibamenyesha bimaze gutungana. Akaririmbo ni Feel Love ka Sat B, tukibaza yuko rero aho muri komura tangura weekend neza, haba mu bisagara bitandukanye, haba mu ntara zitandukanye, mu Rwanda, mu Burundi, Amerika hose ntitubibagiraho, muri turagerageza makambi atandukanye kugira ngo mushobore guhimbagwa no kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika. Wambe duse ni Philippe Minani, Philippe Oikadze.
Ndabumva.
Ariko tubanze tugusaba imbabazi, wari wadusabye ko tuguhuza n'umfasoni wawe ari mu gihugu cy'u Burundi, agatelefone kiwe ntariko arakitaba. Wowe uri mu ikambi yahembwa?
Ndi mu nkambi ya Nduta.
Umufasoni wawe ntibikunze ko tubahuza ko telefone yiwe turayihamagara ariko ntayitabe.
Yego, nta kibazo.
Muga nkumbure utwashaka kumubwira tumwe tumwe atari banga, urashobora kutumubwira ngira ngo ijwi rya Amerika naho ridashika ubutumwa buraza kumushikira.
Yego, nako naho nini nanifuza ko muramutsa nonga ndamubaza n'ubuzima bw'uko abayeho mu Burundi.
None mumaze igihe kingana gutega filimu utabonanye?
Tumaze nk'amezi 6 kuko yarahunguye.
Nawe uri mu nzira canke?
Njye nari mu nzira gusa ntikiri ko cyashamo kugira ngo umuntu abe yagenda.
Habuze iki?
Intara zo mu Bumanuko ntibariko barazitwara neza nk'uko twari tukiyiteze, baratari mu ntara za ruguru muri Nahara.
Ubundi ubuzima bwo mu ikambi muri kino gihe hakomeje kuvuga ibibazo bitandukanye vya iby'umutekano, vya bibazo vy'uko mudafungurirwa bikwiye, ubu vyifashe gute?
Nsanze ibintu umutekano bimeze neza, nta ngorane ndende zihari, ariko umva ntawo hava akavuga yuko ibintu bimeze neza, kuko iyo ubayeho utayoshobora guhindura n'ibyo ufungura ufungura nk'ingurube, urabona ingurube niyo yamye igaburirwa ibintu bimwe. Twebwe twamira kubyabigo n'ubushaka, urumva umwanya n'umwanya ntaronka niko niyoronda n'ibyana kugira ngo abe yohindura ibifungurwa afungura.
Ni ukwihangana. Nuko rero nimba atabandi ufite utasha uretse bwo ubutumwa washaka kumufasoni yo nokumaza uko amerewe mu Burundi tukure kubandanya ibyo uri mu cangura afite abandi ushaka kwijugira Amerika ari gukumbuza. Philip. Ego duga kwijambo.
Ndatahitse mwene wacu ari muri Afrika y'Epfo yitwa Nduwayo Jean-Claude. Ndatahitse n'umubyeyi ari mu Rumonge, baba mu Rumonge nyine mu kuvuka. Ndatahitse rero abagenzi bose bose nk'uwitwa Nzandimana Simeo ari muri Afrika y'Epfo. N'abatandukanye bose hariho uwitwa Bucumione Zime adandaza farumasi ku Muhuzu.
Bose ugaca ubifuriza iki?
Abo bose abifuriza umunsi mwiza na wikende nziza.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza nawe.
Sawa, nzose cyane, ndabasaba ko mwoduhuza umunsi nk'uno munsi. Hari iyindi minsi mwakukorera ko iki kiganiro?
Iki kiganiro ubundi ni kuva kwa mbere gushika kwa gatanu, ariko umwanya wo guhuza abantu no kutahasha abanyu ni kwa munsi wa gatanu gusa. Reka ndagumana akanimero kawe na ka madamu, hama kwa gatanu nzobagerageza.
Sawa, muzabamugize neza.
Urakoze cyane. Murongo wa kabiri duseko Emi kaze nawe. Emi uratwa mwiriwe urakomeye.
Ndakomeye cyane, hano reka ngikimeze neza cyane.
Uherereye he?
Okay, ni byiringire ni ikarongi imbere y'ahantu bita murenge wa Murundi.
Haravugwa make. Havugwa makuru make ngaho herereye.
Makuru nyine arimo avuga nyine nayo umwari, nayo abarimu ngo bakopeje abanyeshuri barabafunga.
Duga kwijambo. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza Emi. Akarimbo ndabona akanya kataza kudukundira, kitwa guta ko washaka.
Mayikarabo bayitamiti.
Sabwe?
Mayikarabo bayitamiti.
Makbire muhinga bw'ivyuma ngo habura urwanka, arabona ataza gwashaka kukaronka mwabo, tuzokugeragereza undi munsi. Urakoze cyane.
Murakoze cyane, n'ibindi
ugira umunsi mwiza. Shadosa ni uwanyuma kandi twihuta. Shadosa uherereye?
Nherereye muri Zambia.
Zambia Lusaka canke amazaja?
Lusaka capital.
Ni capital. Havugwa make Lusaka?
Havugwa mahoro kabisa.
Ijwi rya Amerika rigukumbuze nde udaherutse?
Mama wanje. Seri wanje. Abanyeshuri bose twiganye bo muri komine Kabezi. Eko namwege muri ku murongo.
Urakoze. Uvuze ngo mama wawe hamasheri wawe? None kutamuvuga izina ntiwavusanga uri muri babandi bafise benshi, hama akavuga ati yantahije yantahije.
Oya, cyanyumva nyene.
Araza kwimenya. Hariho ngo abahora bavugira muri rusange, umwe wese hari agaca yibaza ngo banyibutse.
Oya, nyena cyayimenye wundi aba atariwe.
Abansi barakagumiza mu ibanga. Urakoze cyane Shadows. Rusaka Zambia, ugira umunsi mwiza. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Yego, naba mugira ibihe byiza.
Yego, nuko rero akaririmbo ni Yuda ka Knowless, ni umuririmbyikazi mu gihugu cy'u Rwanda. Turibaza yuko mwashoboye kumererwa neza mu mwanya twari tumaranye nshuti bakunzi, haba mu biri mu turimbo canke mu biganiro. Mandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika ku mirongo itandukanye yaba ya shortwaves mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, mu Rwanda ni kuri FM. Abatwumva muri kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com, hariho bariko baratwumva bari Zambia n'ahandi hatandukanye. Mwandanye mutwumviriza kandi muryoherwa na Idiane Nahazwe kuri mikro, muhinga bw'ivyuma Macbiri ya Berafatikanije na Eugenie Mukankusi hamwe na Ingenieur Joe yashikanye amajahi wanyu. Twempi twipfurize kururanigwa mu vyanyu no mu banyu. Mwandanye kugira umunsi mwiza.
na chizunye furiza Yuda Unsuma kuitama Kani mbibona Kurikunga mbanira Uvuga bandi nabiyo tulikunge Ukamfuga nabina jemulikunge Twara kumenye chisha mache Banuza kwa muruzo kwiti chiziva Umichi gaza chiburjo Ichibu masa jifumba singota Imana jirani mne Nukunga miwanja taja sinzira na gato
I don't care if you fight you need a friend
If you cool
I'm maybe friend
Bakina fitina ya yeah.